Radio Isui d'America. Radio Isui d'America est sa manière de Washington DC, qui l'on dit à Rwanda, qui l'on dit à Rwanda, qui l'on dit à Rwanda, qui l'on dit à Frédéric Mondekije. Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Nkuko bisanzwe ku gatandatu twama duhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini azagukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yaho Isa 12 turabashikiriza umuziki. Umushikiranganji w'Urundi yajejwe utunganije ku munsi wa gatanu yari mu Rwanda kubonana na mugenzi we u Rwanda. Mu biganiro bagiranye bari kumwe n'ababaherekeje ku mpande zose mu biro by'umushikiranganji w'ubutungane I Kigali mu Rwanda, basiguye ko bashaka ko izo nzego ziri zisubira kugiranira imigenderanire myiza, harimwo no guhanahana abaronderwa n'ubutungane. Inkuru twateguye na Pierre Claver Nyonkuru ari I Kigali mu Rwanda.
Mu rugendo yagize kuri uyu wa gatanu I Kigali mu Rwanda, umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi yavuze ko we na mugenzi we yagendeye bifuza kunagura imigenderanire y'izo nzego zibiri yatotsekaye haraheze imyaka indwi. Domine Banyankimbona yagendeye mugenzi we w'u Rwanda ugira Shebuja Emmanuel ari kumwe n'abamuherekeje barenga batanu, na mugenzi we w'u Rwanda yari kumwe n'intumwa nk'izo zirimo General de Brigade Vincent Nyakarundi ajeje iperereza rya gisirikare. Umushikiranganji ugira Shebuja mu kwakira mugenzi we yemeje ko iyo nama yo ku rwego rwo hejuru mu ntumbero yo gusubira gusangira kabise na gahiye. Ati twifuza ubwa mbere gushiraho icyuka ciza no gufashanya hamwe no gukorera hamwe mu bisata by'ubutungane. Hasanzwe hariho amasezerano yo guhanahana abaronderwa n'ubutungane bakoze canke bakekwa ko bakoze ibyaha bagahungira ha canke hariya. Yamara ayo masezerano abwirizwa gusubirwamo agahabwa ingufu kandi akajana n'igihe tugezemwo, ndetse n'ibindi bijanye n'ubutungane ku mpande zose. Duheruka guhabagwanya 17 igihugu cy'u Burundi, kandi naco caraduhereje abagwanya 11 bari mu bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Reka mfate kano kanya nizere ko umugambi mwiza twafashe utazosubira inyuma kugira ngo inzego zacu zikomere. Turabashimiye ko mwatugendeye.
Murakoze cyane, murakaza neza.
Mugenzi we Burundi Banyankimbona yashimangiye ico kibazo co guhanahana abarondegwa no gutungane, yemeza ko ari wo muzi urugendo rwabo.
Abakoze ibibi turabahanahana tuje kuganira mu bijanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye gutuza inkozi z'ibibi, cane cane mu guhana uwo wese yakoze ikibi, bibe ibikorwa vyiza bifise ijambo mu makungu.
Umwe mu ntumwa zirenga zitanu zari kumwe n'umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi n'umushikirizamanza mukuru Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi. Uyu niwe yateye umukono komite y'impuzamakungu irondera abantu barenga 40 barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi. Yasiguye akatari gake ko bamwe muri abo bahungiye mu Rwanda no mu karere bakekwa ko ivyaha byo gushaka no kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 hamwe n'ibindi bikorwa byo guhungabanya umutekano. Izo ntumwa zaganiriye kuri ico kibazo mu mubonano we mwibanga, nk'uko vyashizwe habona n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutungane mpuzamakungu mu Rwanda Providence Umurungi.
Ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baba baragerageje guhirika ubutegetsi I Burundi muri 2015, inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye, bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho.
Umushikiranganji Domine Banyankimbona yatangaje ko ashimye ingene bakiriwe, amenyesha ko bigaragaza ko nivyo bumvikanye bizoja mu ngiro. Mugenzi we Emmanuel ugira Shebuja yamwijeje ko ataco urwanda rutazokora kugira ngo iyo migenderanire igende neza,
kugira ngo dushobore gutsura umubano hanyuma tunarebe n'ibindi byinshi duhuriyeho byatugiriye inyungu nk'ibihugu bibiri, cyane cyane muri izi minisiteri tuyoboye. Nkaba ubwanjye ari ukubashimira kandi nizera yuko ibi biganiro bizakomeza tukazagenda tugera kuri byinshi mu nyungu z'abanyagihugu bacu.
Ubu Burundi ntiyaretse gushimira u Rwanda ko ruriko rurorohereza impunzi gutahuka, agasaba n'abandi guhunguka gufatanya nabo bonse rimwe mu kubaka igihugu cyabo. Yabijeje ko leta nshasha ihari yihaye akazi na kubuhizi ka leta nkozi izo bacungerera umutekano wabo nk'uko yabikoze ku bamaze guhunguka. Muri abo hari bamwe babwijwe ijya Amerika kumuzo w'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi ubateye impungenge. Gusa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aherutse kubaremesha aho yatangaza ko atamurundi canke ubundi wese yakiriwe nk'impunzi azorungikwa canke ngo yirukanwe ku mvo yariyo yose kubera kingiwe n'amategeko mpuzamakungu ya ONU biciye kuri HCR ishami mpuzamakungu gita impunzi ryabahaye ubuhungiro. Abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ikizokurikira ari umubonano w'abakuru b'ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi kugira ngo bahezegire ibimaze gushikwako. Aba baperezida Paul Kagame na Evariste Ndayishimiye baherutse guhurira mu nama yabereye mu gihugu cy'u Bubiligi mu ntango z'uku kwezi yahuje ibihugu bya Buraya n'ubumwe bwa Afrika mu biro by'aba bakuru b'ibihugu. Ntawigeze atangaza ko izo ndongozi zoba zarahuye imbona nk'ubone canke ngo ziramukanye. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tugushimire Claver. Abanyagihugu ba ku mpaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda barasaba uburenganzira bwo kugenderanira nk'uko byahoze babisabye inyuma y'aho u Rwanda rufunguriye umupaka, ariko muri iki gihe ukaba ukoreshwa cyane n'imodoka zitwara ibicuruzwa. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda.
Tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka nibwo u Rwanda rwafunguye umupaka wa Gatuna uruhuza n'igihugu gituranye cya Uganda. Gusa kugeza ubu harambuka amakamyo apakiye ibicuruzwa kuruta abaturage basanzwe. Iyi nkuru ya gufungura umupaka ikimenyekana yaguye neza abatari bake mu Banyarwanda cyane abaturiye imirenge yegereye Gatuna bemeza ko biruhukije bazi ko bagiye kongera kugenderanira n'Abanyayuganda. Madame Evangeline Kahabayo mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda avuga ko akimara kumva inkuru yo gufungura umupaka yararanye ibineza neza ku mutima yitegura gucya yambuka muri Uganda gusura abavandimwe n'inshuti. Byaje kuba ikinyuranye ariko we na bagenzi be baracyategerezanyije icyizere.
Turabisaba cyane, n'umutwumvishe ngo uyu munsi bafunguye twarara tubyina tuvuze imundu. Turabisaba cyane no mu masengesho dusenga tuba dusenga ati kuba bafunguye umupaka tugasabana tukongera tugasangira tugahahirana. Kuko twe abenshi tuba dufite nk'abantu bacu babayo n'abagande nabo bakifuza kishagira bafungure dusabane n'abantu bacu baba mu Rwanda.
Ijwi rya Amerika yabajije uyu mubyeyi icyo yumva kumbuye mu byibanze igihe baramuka babonye uburenganzira bwo kwambuka umupaka bakajya muri Uganda.
Ikintu twari dukumbuye cyane ni uguhahirana nk'ibintu by'ibiribwa. Urabona nko mu Rwanda ibintu by'agahunga ntabwo bikunze kubayo. Niyo kabayo nabwo kaba kajyoshye.
Akaryoha cyane nakahe?
Nakubugande.
Bishingiye ku kisubu.
Nyine nuko twari tukamenyereye duhahirana, none ubu ngubu tujya ko mu Rwanda tukumva bitameze kimwe, ariko butumaze kubyakira tukavuga n'ukubyihanganira n'ubundi, ariko nabwo kajyoha nk'ako wa Uganda.
Bishingiye ku mateka Abanyarwanda n'Abanyayuganda bamye basangira kabisi n'agahiye kugeza no kugushyingirana ku baturage b'ibihugu byombi. Umukecuru Consolata uzamukunda ni umunyayuganda kazuma z'imyaka isaga 40 ashakiye mu Rwanda, atuye mu karere ka Gicumbi, yavukiye Kabare muri Uganda. Yemeza ko iwabo bari baramuhaye imigabane y'amasambu, ariko ko kugeza ubu atazi uko amasambu ye akoreshwa kubera ibibazo by'imigenderanire bitameze neza.
Nye bampera uruhusha ndagenda nozaye konkari haka uruhusha ndatinya.
Nta ruhusha watinya ariko baruguhaye wagenda. Ubu maze hano mu Rwanda imyaka ingahe?
Keje muri 48.
Imyinshi cyane. Mumuvugana n'abavandimwe bari muri Uganda gute?
Oya, nabwo tuvugana. Kuba tuvuganaga numanyire bibira ko kuba bikozesa.
Wahitumenye uko ubutaka babukoresha?
Ngene kitugambanaga
ntabwo muvugana kugira ngo bumve washaka mu Rwanda byari byaraturutse ku kintu cyacu
twatugenderanaga
mwaragenderanaga murumva mwifuza kongera kugenderana
ngene ko hari abavandimwe twubikundane tutubisiye bariyo tuvuka bamwe.
Ubwo yakiraga indahiro z'abategetsi bashya muri guverinoma mu ntangiriro z'uku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasobanuye impamvu u Rwanda rwari rwarafunze umupaka n'impamvu bawufunguye. Perezida Kagame akavuga ko ibyo Uganda yatangiye gukora biri ku rwego rwiza ku buryo bitanga icyizere ko ibintu byasubira uko byahoze.
Ubu rero mpaka warafunguye twarafunguye muri Uganda naho ari byo batangiye gukora bigaragara ko bavana zanzi tizi cyangwa bya bindi byatumye mpaka gufungwa mu nzira bagenda ivana mu nzira biragaragara turabikurikiranira hafi turabiganira nabo ndibira ko nabyo turi mu nzira nziza
ku ruhande rwa rubanda rugufi rugakomeza kugaragaza ko igihe gishize ibihugu byombi bitagendera nari bihombo bikomeye
twahombye byinshi kuko twarahahiranaga bazanaga ibicuruzwa bikava Kigali natwe bakatukajyana ibyo by'abanyarwanda tugahahirana ndetse twari dufite abanyogokuru ubu kubera bafunze umupaka abajyaga n'ikibazo ntabwo bajyagayo ubwo numva nazo ni imbogamizi twari dufite gahunda zo kugira ngo tuzagera ku bikorwa by'iterambere ariko twasubiye inyuma ubukungu bwarasubiye inyuma ubu kugira ngo tubone minevari y'umunyeshuri keretse yuzuye imyaka ikera ukabayo wagurisha mu Rwanda akabona kujya kwiga abandi baricaye kubera kubera minevari ubwo urumva rero ko nabyo byarahombeje cyane
Imipaka ihuza u Rwanda na Uganda yafunzwe kuva mu ntangiriro za 2019 bivuze ko imyaka igeze muri itatu abaturage b'ibihugu byombi batagenderana u Rwanda rushinja Uganda guhohotera abanyarwanda no gucumbikira abaruhungabanyiriza umutekano Uganda nayo igashinja u Rwanda kuvogera ubusugire bwayo mu bikorwa by'ubutasi Ahabagira ubusanzwe rya Amerika igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda
muri ko murabandanya kumviza iraryohejwe rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda unaho ni mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
nje kwa suhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 do ningingo nkuru twabateguriye ku munsi wa kabiri nyuma y'intambara yagabwe n'u Burusiya kuri Ukraine perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko abantu 137 n'abarindwa basivile n'abasirikare bamaze kwicwa mu ijambo yavuze muri iki gitondo yasabye umuryango mpuzamahanga shaho gutera inkunga igihugu cye perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko Amerika izakomeza guha inkunga igihugu cya Ukraine
Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine
Ingabo zacu ntizigiye i Burayi kurwanira muri Ukraine ahubwo zigiye guhumuriza no kurengera abanyamuryango ba OTAN cyane cyane aho mu burasirazuba bw'u Burayi
Perezida Joe Biden mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu no ku isi ingabo z'u Burusiya ziravugwa mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev kuva muri iki gitondo amahanga akomeje gutangaza ibihano afatira u Burusiya kugira ngo abukome imbere y'ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ku munsi wa kabiri nyuma y'intambara yagabwe n'u Burusiya kuri Ukraine perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko abantu 137 abasivile n'abasirikare bamaze kwicwa mu ijambo yavuze muri iki gitondo yasabye umuryango mpuzamahanga kurushaho gutera inkunga igihugu cye mu murwa mukuru Kiev humvikanye urusaku rw'ibisasu biturika haravugwa n'amashusho y'imodoka za gisirikare z'u Burusiya mu murwa mukuru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jamie Detmer aravuga ko abategetsi ba Ukraine bamubwiye ko imodoka za gisirikare z'u Burusiya zavuye mu mujyi wa Kharkiv zigana Kiev abaturage 129 nibo bavugwa ko bamaze kwambuka bahungira mu gihugu cya Pologne perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye agejeje ijambo ku gihugu no kwisasobanura inkurikizi u Burusiya bugiye kwirengera yatangaje ko Amerika yafatiye u Burusiya ibihano bishya kandi bikarishye bizagira ingaruka mu gihe cya vuba no mu bihe bizaza ariko kandi ku buryo bitazahutaza ubukungu bw'Amerika n'inshuti zayo Thomas Kamirindi
Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Putin w'u Burusiya, yahisemo intambara agamije kwigarurira Ukraine yose no gusubizaho icyahoze ari URSS, Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. President Biden asobanura ko ari uguhonyanga amategeko mpuzamahanga ku buryo butaziguye ati birasaba igisubizo gikomeye cy'amahanga yose. Muri urwo rwego yatangaje ko Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya kandi bikarishye bizagira ingaruka mu gihe cya vuba no mu bihe bizaza, ariko kandi ku buryo bitazahutaza ubukungu bwa Amerika n'inshuti zayo. Bityo yasabye n'abacuruza ibikomoka kuri peteroli kutababarusahurira mu nduru kugira ngo bikirire no kwirinda kuzamura ibiciro. Perezida Biden yavuze kandi ko Amerika itari yonyine, ahubwo iri kumwe n'ibindi bihugu byose hamwe bigize kimwe cya kabiri kirenga cy'ubukungu bwose bw'isi, birimo ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Canada, Ubwongereza, Ubuyapani na Australia. Bateganya gukumira Uburusiya ku masoko akoresha idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, euro ry'Uburayi bwunze ubumwe, pound ry'Ubwongereza na yen ry'Ubuyapani. Ibihano bigamije guca Uburusiya mu mapiganwa y'ikoranabuhanga n'ubukungu byo mu kinyejana cya 2021 no guca intege z'igisirikare cy'Uburusiya n'ifaranga ryabwo ryitwa ruble. Perezida Biden yemeza ko ejo ruble yatangiye kwitura hasi nabi cyane ku buryo butarabaho mu mateka yayo. Ibihano byibasiye ibicuruzwa Uburusiya bugurisha mu mahanga, abantu b'ibikomerezwa bakize cyane bibyegera bya Perezida Putin n'amabanki ane ya mbere akomeye yo mu Burusiya. Umutungo w'aya mabanki uri mu mahanga wafatiriwe. Nk'uko Perezida Biden yabivuze, harimo banki yitwa VTB ya kabiri mu Burusiya ifite imari y'amadolari miliyari 250 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo yafatiriwe rero. Hejuru y'ibihano ku Burusiya, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yafashe icyemezo cyo kongera n'ingabo zo kurengera inshuti zayo bari kumwe muri OTAN, umuryango wa gisirikari uyihuje n'ibindi bihugu 29 by'umwihariko ibyo mu Burayi by'Uburasirazuba. Uyu munsi ku wa gatanu abakuru b'ibi bihugu byose uko ari 30 barahura mu nama kugira ngo bafate ingamba zo mu gihe kiri imbere. Perezida wa Amerika yatangaje kandi ko Amerika izakomeza gutera inkunga ya gisirikari igihugu cya Ukraine n'inkunga mu byerekeye ubutabazi bwihutirwa, ariko ashimangira ko ingabo za Amerika na OTAN zitazajya kurwanira n'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine.
Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine.
Ingabo zacu ntizigiye kurwanira muri Ukraine, ahubwo zigiye guhumuriza no kurengera abanyamuryango ba OTAN, cyane cyane abo mu burasirazuba bw'Uburayi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingufu zayo zose izarwanira buri santimetero y'ubutaka bwa OTAN. Izubahiriza ingingo ya 5 y'amasezerano shingiro ya OTAN ivuga ko iyo umwe atewe bose baba batewe, bityo rero bagomba kumurwanya.
Muri uru rwego rwa gisirikari, Perezida Biden yibukije ko Amerika ubwayo n'ibindi bihugu bya OTAN barimo bohereza mu Burayi abasirikare benshi n'ibikoresho byabo by'intambara. Yasobanuye ko abagize umuryango wa OTAN bose kandi bashyize hamwe. Perezida Biden yanzuye avuga ko ibi ari ibihe bikomeye kuri we, ariko ashimangira ko iki gitero kitagomba guhita kidahanwe. Ati Amerika igomba guhaguruka igahagarara ikarengera ubwigenge, niyo kamere yacu. Amaze kuvuga ijambo, Perezida Biden yakiriye ibibazo by'abanyamakuru. Yasobanuye ko atavuze ko ibihano bizahagarika Putin, ahubwo ko bizaca intege igihugu cye cyane ku buryo azagomba gufata icyemezo gikomeye. Perezida Biden yavuze kandi ko atazi niba Putin azakoresha intwaro za kirimbuzi nuclear weapons mu Cyongereza, arme nucléaire mu Gifaransa, yashoje atsindagira ko adafite umugambi wo kuvugana na Putin.
Urakoze Toma Kamirindi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jamie Detmer uri muri Ukraine, aratubwira ko perezida wa Ukraine yiteguye kugirana ibiganiro n'Uburusiya kugira ngo bumvikane ko Ukraine itagiraho ibogamira ariko nayo igahabwa amahoro. Umujyanama wa perezida Zelensky yabwiye ijwi ry'Amerika ati tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Urukiko mpuzamahanga rwatangaje ko rushobora kuzakora amaperereza ku byaha byo mu ntambara bizakorerwa muri Ukraine, byanditswe n'ibiro ntaramakuru Reuters. Abantu bagera ku 300,000 b'Abarusiya bitabiriye imyigaragambyo kuri uyu wa kane mu mijyi 50 bamagana intambara batawe muri yombi, ariko muri rusange igihugu kiri mu mahoro, kandi hari n'abandi Barusiya bishimiye icyemezo cya Perezida Vladimir Putin cyo gutera Ukraine. Mugenzi wacu Oriane Itangisha akaganira n'umurundi Augustin Vyukusenge arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga i Moscow, umurwa mukuru w'Urusiya. Yamubajije uko umwuka muri rusange wifashe.
Umuntu ariko aragerageza kuraba Abarusiya hano i Moscow. I Moscow baratekanye, ariko aragerageza kuraba abanyagihugu baho genda uraca mu mametro mu ma centre commercial aho umuntu agiye araca, urabona ko batekanye mugabo baguma bakurikirana amakuru baraba ibintu ukuntu biriko biragenda, cyane cyane urabona ko mu matelefoni bagenda basoma amakuru cyane ku ma ekra usanga ari nko muri metro, ko mu mametro usanga ari ama ekra yerekana amakuru ariko araba hirya n'ino.
Ntacyo babivuga ko boba bafise ubwoba canke iyo muriko muraganira wumva bavuga bate?
Isi ntabwoba bwa cyane bafise, hama gusa si benshi usanga bariko baragira icyo bashikirije muriko muragenda, nko kuko Abarusiya kenshi muri nko mu mametro atawe umunsi nanjye kenshi usanga bagenda batekereza ataba ariko bagira amakomantari cyane, ubwa nka Bakenya ushobora gusanga bariko ushobora nyine kuganira canke bahagira icyo bavuga. Urumva yuko habamwe bamwe usanga bashigikiye cyane pozisiyo ya leta yabo, kuko mva baguma bafise ubwoba cyane bwa uko OTAN ibegereza imbibe z'Uburusiya, hama bakabona yuko uvuga ati etape y'intambara abantu menga ni nkayo nkaho kuri ya nyuma yari isigaye kuva mu minsi yazaho ibikorwa bya diplomasi bisa nkuko atacho bivuyemo.
None wewe nk'umurundi aba ngaha mu Burusiya, murundi umunyeshuri aba ngaha mu Burusiya witeguriye intambara ibandanyije cyangwa igiye gukomera, wewe ubona uko riki
intambara ari kwirabera ubu? Ibera hanini ku butaka bwa Ukraine, hama nkatu usanga turi Moscow usanga yuko intambara ishobora gushika ku butaka bw'Urusiya ikabandanya gushika i Moscow. Nibaza yuko ari abantu ba Kenya bavyibaza, kiretse hamwe yoba intambara ikomeye cyane yohuza ibihugu vya OTAN, nkuko bavuga mugabo uriko akagerageza gukurikirana amakuru mba yuko ibihugu vya OTAN navyo nyene bari pida, bavuga ko ata abasirikare bazorungika muri Ukraine kugira ntibahave batuma haba intambara hagati y'Uburusiya n'ibihugu vya OTAN. Hamwe ho byo ntambara niho umuntu yagira ubwoba cane, mugabo ubu umuntu yizeye yuko bizohera muri Ukraine nyene.
Mu makuru ariko arashikirizwa mu binyamakuru, muri televiziyo, nkuko bariko barabikurikirana abari ngaho onyi Moscow, bo babona bigiye kuzogenda gute?
Abo abantu b'i Moscow kubera bakurikirana ahanini nya ama information officielle acha ku ma televiziyo no vuga ati ya leta, kenshi ukunda gusanga amakomantere bagira amakomantere ahuye na no vuga ati bishikirizwa n'abategetsi, hama ariko agerageza kuraba mu by'abategetsi bavuga nabyo, ntibavuga neza aho bashaka nkuza kuzoshika, kuko mba urabona yuko n'intambara ukuntu bayise ko bavyise ko ari kugarukana amahoro n'umutekano mwabijya Donbas na Lugansk baherutse kwemeza, ntibavuze yuko bagize intambara muri Ukraine. Hama benshi baragaruka no ku ijambo Putin yashikirije ejo mu ijoro, avuga yuko bo bashaka yuko Ukraine yoba demilitarize, nkuko bakunda kuvuga yuko ubu Ukraine yiziziwe n'abantu bafise ideoloji y'abanazi bagiye barica abanyagihugu benshi muri mu buseruko bwa Ukraine, atakarora ahantu bita muri Odessa canke abantu bamaze gupfa muri Donbas, yuko bavyagiriza abantu bari mu butegetsi bwa Ukraine ko harimo abanazi benshi, yuko bashaka gutuza rero abo bantu, bakavuga yuko badashaka ko kipa Ukraine, arivyo bitanga nk'umwize yuko intambara ishobora kutazofata igihe kinini.
Augustin Vyukusenge umurundi wiga i Moscow mu Burusiya avuganaga na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi nta magari amapikipiki na bajaje bitwara bagenzi byemerewe kugera muri amwe mu mazoni y'umujyi wa Bujumbura guhera tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu ni cyemezo cyatangajwe na ministeri ufite mushingano ze umutekano abatwara bagenzi baravuga ko bizabatera igihombo gikomeye ni nkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mugezweho na Desire Hatungimana
hari kuri wa gatatu mu nama yahuje umushikiranganje mu vyajejwe hari mu mutekano w'igihugu yiposi kijejwe umutekano hamwe n'abajejwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura umushikiranganje Jean-Vendre Irakoguca yashikirize iyo ngingo intandaro y'iyo ngingo ngo namasanganya yabaye umurengera nk'uko uwo mushikiranganje yabisiguye
iyo zone yose twavuze ndabigarutse ko iyo yose y'indani kugimeze ntabwo tutahayo ntabajaji tutahayo nakiga cyane muri iyo zone tujya bayigerinze imoto tubonayo ni moto y'igipolisi ni moto ifite purake ya leta gusa nta kinga dusubira kubona muri iyo zone yose ko mwitangiye uraroba mugabo uranyobwa kandi mugara wirugashikayo none ivyo tuzoba twabisize mu ngiro gushika ryari gushika ku itariki icumi z'ukwa gatatu itariki icumi n'imwe azoba ari ku wa kane ivyo vyuma vyose ntacyo dushaka kubona muri izoni yaba ari amasosiyete yaba ari amaki nta na kimwe
abagendesha ivyo vyuma mu gisagara ca Bujumbura bakira nabi iyo ngingo y'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu abakorera mu manuko b'igisagara ca Bujumbura babwiye bakunzi b'ijwi rya Amerika ko iyo ngingo ije kubirukana mu gisagara basaba leta gusubira mu
iyo ngingo nta muntu acyahinduro umuntu mutagisibwe utuzi biriye ngaho ngo tuje hiyo akazi mu cyaba kikaraheze ni nkuko bavuga ati nyine bagafubura mu Kirundi ati aha mu gisagara nti tubakeneye duganyegere gi bavuga ati ngo twari biriye ngaho kunuko bagafubura nyine bakavuga ati aha biraheze ni mugende tubakeneye ngaha tugiye kubaho gute none ubuzima bw'umuntu muto muto wese barabuhagaritse mu
na adresi matwese ya koronga na abana bokwicwa n'inzara baraye ukuntu botutunganiriza tubibakati kubahiriza tukaguma aho twara dukorera
twakira itegeko nk'uko ari itegeko mugabo y'umuvyeyi ari umuvyeyi yimye ibera umwana aratebya gusa nayo ahandi ariyumvira iyo yiyumvira rero aho isubira ko akavuga ati ndagoro ibere ndahaye umwana bazoraba ngira ngo babisubiremo baba bafashije abanyagihugu nibumva barira cyane bazobara ibyo cyo babafasha
oya kurengikiraho cyakanyosha ntibyokubona tuca tubaho gute none no waburonko umukiriya ajya kibenga zahehe utajya busikiraho ntibyokubona amafaranga yoboneka kwera ivyuma vyoca bikorera hehe imoto amakinga amabajaji ntabwo yeva mu gisagara ngo bikunde aha ntivyokunda vrema kukubera abantu baca bononekara kandi n'ubusuma bwoca babwishe mu gihugu nta mahoro yosubira kuboneka kabisa
abana birababaje cane kwera birababaje cane kubera ivyuma bitunze abantu benshi bitunze imiryango itandukanye ivyo vyose nyakubahwa umukuru w'igihugu arakwiye kuraba yuko natwereka iyo batunitse ko leta ari leta nzenza ari leta nkozi nibarabe kabisa nibarabe badegurure umva uwo munyagihugu azoca bagote
ishyirahamwe ryitaho umutekano wo mu ibarabara ku rwego rw'igihugu rirashima iyo ngingo y'ubushikiranganje mu vyo bujejwe hari mu mutekano Nixon Habonimana arongoye iryo shyirahamwe yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hakwiye izindi ngingo mperekeza kuko abariko bafategwa ingingo atari bo bonyene batera amasanganya mu mabarabara
guhagarika abo bagendesha ivyo bikoresho nk'uko mengo n'atari amasanganya menshi ego ku ruhande rumwe n'ivyo ahanini twoshobora kwamesha n'igihe batari bwaze aya matukutuku canke amamoto n'ibindi vyinshi ndicabuza ko haba amasanganya hobaho ico twokwita kwihangana kongana n'ubusa mu barabara y'i Burundi ico twovuga tolerance zero sirute di Burundi aho abakora makosa bose boyahanirwa bataravye ngo ninaka cyane ngo noyo oyi
mani hano turangirije amakuru hamwe na mukubiri ya baro tubifurije umunsi mwiza dukomeze gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'umunsi utwaje shebuja umuheto agerekaho n'agakeregeshwa ke murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venus nshimiye Imana.
Nchuti mwese mkunda iladio ijibu ya Amerika iligani yotu kategori imunaka kanya wiga kinga. Tuwashimi ya wagenzi wachu wagize ruhara mwitegu urugwa jayo. Tuwashimi kandi na jodone chuwa hilo ya dufashe kwigiranya iligani yotu kategori. Edi Gwemaniwe Arabi Hagari mukanya igichecha kabili mkibandanyi na wagenzi wachu wadutegori ikiganiro chumuziki.